Ishiramo bapodi rivuga ko abangamiwe cyane arabakiri bato ibitigiri ritanga byerekanywe n'amatohoza yakozwe hifashishijwe imfashanyo y'ikigaga cy'isi FIFA Mondial. Ariko nsengi yumva twari iryo shyirahamwe yavuga ko ari biharuro biteye ko babwiranije n'urugero yindi mico y'abarundi yandura ko umugera wa sida muri kino gihe.
Basanze mu mugwa w'abantu bakoresha ibyayura mutwe icyo twakwita urugero rwo kwijana ari bice 14 n'akaburungu rimwe kwijana by'abagendana umugera wa sida. Ni ukuvuga n'ibice byinshi rwose nabujya Uburundi bwari bwateye intambwe Burundi mu biharuro muri rusange bageze ku busa n'ibice 4 kwijana ariko numva undi mugwi ufise ibice 14 na rimwe kwijana. Ibyo iyo umuntu abihaye insiguro nk'uko ufata abantu 141 muri abo ukabashyira hamwe abanjana 141 muri abo jana 141 abantu 10 bakaba bagendana umugera wa sida murumva ko ari abantu benshi rwose.
Ategura kwiza bitigira ibigera ku bihigeme bikaba amayobera kubera imvo zibiri hejuru y'ukoresha inshinge zimwe mu gufata ibiyayura mutwe babanza gucuruza umubiri imbere kuronka amafaranga yo kubigura.
Ahanini usanga ari nabigeme kuko twasanze ibice 40 n'agaburungu kamwe kwijana arabigeme. Abo bigeme no dusangamo na wa mugura abantu badandaza umubiri kubera badandaza umubiri bw'abashoboye kuronka uburyo bwo kugura ibyo biyayura mutwe. Ati ndabwira yuko abantu bakoresha ibiyayura mutwe nyene barenze imyaka 35 bobo umugera wa sida urabangamiye rwose kubera muri bo harimo ibice 23 n'ibice kimwe kwijana. Iyindi myaka nayo ibangamirwa ni hagati y'imyaka iri hagati ya 25 na 35 aho dusanga bose ibice 14 kwijana. Umugera wa sida uriho cyane muri mu mugwi w'abantu bakoresha ibiyayura mutwe na cyane cyane ahantu hari ibisagara biko biratera imbere.
Pascal Butoyi umuhinga nonosoye ibijanye n'imibano yabwije ujya Amerika ko kugira ikibazo gitorerwa umuti ari ugihera mu mizi inzego zose n'abigenga bagira urugamba rumwe.
Hari leta canke aba amashyirahamwe ajeje gukurikirana ibibazo by'ugwaruka oza baragira inyigisho nyinshi bakazishyira ku makomine canke ku makartie kugira ngo begerwaruka bagakorana n'amasantere dusana cyangwa amahopito kugira ngo yaba abajeje intwaro cyangwa abajeje amashyirahamwe cyangwa abantu bajejwe amagara y'abantu bakaja hamwe kugira ngo bagire sensibilisation cyangwa bamenyeshe ubwo gwaruka bihereye no kwijukira ibyishyure kuko iyo uri kwishyure ufite bigufatira amashyirahamwe n'amavuriro boje hamwe bakagwiza inyigisho kugira ngo ubwo gwaruka urushobore kwirinda kuja mu bya byara mutwe kugira ngo ntibasere kwandura umugira wa sida ari beshi.
Nsengiyumva arongoye ishyirahamwe ry'abahoze bihereza byara mutwe mu Burundi nawe yibaza ko hakenewe inyigisho cyane haba kubabifata n'abantu mu kibano muri rusange.
Nk'urushinge rumwe rushobora guca mu mitsi y'abantu bashika batandatu urumva iyo umwe arwaye yandukiza benshi. Ikindi kibabaza abo bantu bakoresha ibiyayura mutwe b'abakobwa barabafata nabi bamaze kubafata nabi cyangwa ikumira iryo kumira rero rituma nabo bahura n'abantu batameze neza batiyubara nabo nk'uko bamaze kukumirwa nabo baca bikumira maze iryo kumirwa rigatuma habaho ukwijagera ku mubiri n'ibindi. Ikindi naco ni uko dusanzwe dusa n'abantu muri iyi minsi bari mu mugwa w'ugwaruka rwavukanye umugera wa sida. Abantu rero ugwaruka sinzi igituma ugwaruka unyanago ruriheze byayura mutwe ikaba inzira yo kwandura umugera wa sida sukwera babiri bashaka kubanduza ariko nukwere kutamenya. Inyigisho zimaze iminsi zitangwa urabona kumenga ibiharo byagabanutse.
Mu kurindira ko bigerwa ko urunanika pes plus rw'amashyirahamwe yo kurwanya sida rurafite icyo rwishimira kubona muri rusange irandagatara ry'umugera wa sida ryaragabanutse bihagije. Hamza Benaburi kukiye umukuru w'urwo runani.
Ineza yabyo rero nuko ugiye kumita ubwo nyine bica binyarutsa ko umugera wa sida ukuva mu maraso nduhera nduba wakize mugabo mu maraso nibwo kiboneka ntusura kwanduza muva ko iyo ari inzira irashe yo gukinga irandagatara ry'umugera wa sida amaze kubandura ariko aravugwa kandi agakingirwa n'abandi bo kwandura biciye ku mbure mu guhuza ibitsina.
Nta birori leta yatunganije uyu munsi bizokorwa ku wa gatandatu ku kwezi kwa 12 ku murwa mukuru wa Ruyigi mu buseruko bw'igihugu. Ariko itangazo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwasohoye ijwi rya Amerika ryabonye ryerekana ibiharuro bishimishije mu rugamba rwo kurwanya icyo kiza. Rigira riti ibice 92% by'abagendana umugera wa sida baripimishije, 99.9% muri bo bari ku miti yo gupfupfahaza icyo kiza, ibice 93% muri abo bakaba bafite igipimo cyerekana ko imigera ya sida itakiboneka mu maraso. Leta yemeza ko urwo rugero rwatumye Uburundi buronka ikibanza cya mbere muri Afurika yo hagati n'uburengero. Ero yo rika neza ijwi rya Amerika.